Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ini radio ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinune mu Kinyarwanda nshuti imwe simu duteza amatwi muri neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Frederic Undikije. Uyo ni Hugh Masekela mu ndirimbo Bring Him Back. Masekela yarabaye kirangiranwa mu muziki wo mu rwego rwa jazz, akaba yanagize uruhara rukomeye mu kurwanya politiki y'ivanguramoko muri Afrika y'Epfo. Yaraye yitabye Imana afite imyaka 78 y'amavuko i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Kongo ya Amerika yarayitoye ingingo yo gusubira kugurura leta. Perezida mushasha wa Angola yatangaje ko agiye gutuza ruswa n'ibiturire. Vice Perezida wa Leta Zunze Amerika Mike Pence yasubiye gutangaza ko Leta ya Amerika yiyamiriza amasezerano yerekeye programme nuclear y'igihugu cya Iran. Ibiro by'umushikizamanza adasanzwe byahase ibibazo umukuru w'ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru havugwa hirya no hino ku isi kuva ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu mu mezi ane yaheze. Perezida mushasha w'igihugu Angola aramaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe cyo kwiyamamaza birimo gutuza ruswa yamunze igihugu. Mu kwezi kwa 12 Perezida João Lourenço yarakuye Isabela dos Santos, umukobwa mukuru wa José Eduardo dos Santos, yahoze atwara igihugu Angola mu kibanza gikomeye cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'igihugu jejwe ibitoro. Byongeye mu ntango zo ku kwezi yarakuye Joseph Filomeno de Santos mu mabanga yarajejwe yo kurongora kigega cy'igihugu gifise umutungo w'amadolari y'Abanyamerika angana na biliyoni 5. Izo ngingo zose zifise umugambi wo kuzamura utunzi muri icyo gihugu gitunzwe n'ibitoro hamwe n'imitahe y'abanyamahanga. Yamara nk'uko umuhinga akurikiranira hafi ibintu Alex Wines abivuga ngo umuryango wa de Santos wari witeze ku ngingo nk'izo zifatwa. Yamara ngo ikintu uyu muryango utaruzi n'ubwihute zafatanywe. Ivyo ngo ni navyo vyatumye Perezida João Lourenço ahabwa agatazirano kitwa Terminator ya komuri ya sinema iyo umukinyi wa amasinema kirangiranwa Schwarzenegger. Muri Somalia naho kibombe cahitanye ubuzima bw'abantu bane barimo ikibondo ku murwa mukuru Mogadishu, nkuko tubibwirwa na Claude Munyamagana yaduteguriye inkuru.
Abayobozi n'abatanga buhamya baremeza amakuru y'uko igisasu cyagenzurirwaga kuri cyahitanye bane barimo abasirikare batatu n'umwana w'umuhungu w'imyaka 7, abandi batandatu bakomerekera hafi y'umurwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Kahida Mohamed Ismail Abdullahi, komiseri w'akarere ibi byabereyemo, yabwijwe rya Amerika ishami ry'igisomali ko aba basirikare batatu bari mu modoka yarashwe iki gisasu. Ni iturika ryabaye imbere ya saa 8 z'igicamunsi ku isaha y'i Mogadishu, mu mujyi uri ku nkengero z'umurwa mukuru ahitwa Fugaye, hacucitse abakuwe mu byabo n'imvururu. Intagondwa za Al-Shabaab zigambye iki gitero zivuga ko zishe n'umusirikare mukuru.
Tukikani kumakuru yereka intara ya Afrika, Abanyakenya bariko bagira imyerekano bateye akamo gasaba ko haba itohozwa ku birego bivuga ko hari abakenyezi bafashwe ku nguvu bari mu bitaro kwibaruka, nk'uko tubyumva muri iyi nkuru y'umenyeshamakuru Rail Obuo yateguwe na Claude Munyamagana.
Inyandiko yashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook no yakuruye imyigaragambyo y'abasaba gukaza umutekano no kurushaho kwita ku babyeyi mu bitaro bikuru byitiriwe Kenyatta biri mu murwa mukuru Nairobi. Ugenzura itsinda ryitwa Baya Beware kuri Facebook yatangaje inkuru y'umubyeyi wavuze ko umukozi w'ibi bitaro yendaga kumusambanya ku gahato habura gato, mu gihe uyu mubyeyi yajyaga konkereza umwana we muri koridoro y'ibitaro. Abandi bagize itsinda nabo bahise bavuga ko hari amakuru nk'ayo bafite ku myitwarire idahwitse y'abakozi b'ibi bitaro. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubuzima yasabye polisi gukora iperereza. Abigaragambije berekeje kuri Minisiteri y'Ubuzima basaba gukaza umutekano mu bitaro, bahava berekeza ku bitaro bivugwaho iki kibazo. Bageze ku marembo yabyo batangira gutukana n'abakozi babyo. Ministri w'Ubuzima Cleopa Mailu yijeje gufata ingamba ashingiye ku biva mu iperereza.
muri kamura bandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika amakuru twateguriye arabandanya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategeko mu kunteguro iteko risubira kugura leta ingingo irangije iminsi itatu leta rimaze yugaye bivuye ahanini ku mpari zihagaze ku kibazo cy'abimukira ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba niho abashinga amateka batora iyo nteguro y'iteko yari yatowe n'urwego rw'abakinguza amateka imbere yaho iyo ngingo yumvikanywe ko yo kubandanya guha leta ya Amerika mutahe izorangira ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri irahaye kandi rero Kongre ya Amerika akanya ko gusubira kwiheza hamwe no kumvikana ku mutahe leta ya Amerika izokoresha aho iyo ngingo ifatiwe Perezida Trump yaciye yandika kuri Twitter avuga kwinyuma yaho aba Republika batahukana insinzi muri izo mpari ubu hageze ku impande zose zitsinda ku bibazo bindi byose bisigaye Presidence ya Amerika ivuga kwa ba demokrate ba gondojwe nyuma yaho Trump yankiye kuganira nabo kuvyerekeye ibibazo vyabimukira batabanje kwemerera kugurura leta aba demokrate bari barahiye bararengwa ko batazokwemerera kugurura leta badahawe icemezo kibona kivuga kwikibazo cabimukira ibihumbi amajana indwi miyabaga bazanywe muri Amerika mu buryo ute kubiri n'amategeko bakira abana kibanza ushikirizwa Vice Perezida wa Leta Zunze Amerika Mike Pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza ko leta ya Perezida Trump ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibigwanisho runyanganda by'igihugu cya Irani akwiye gusubirwamo yongeye avuga ku ingingo ya leta ya Amerika yo kwimurira ibiro bya ambasade ya Amerika mu gisagara cya Yerusalemu mu gihugu cya Israeli ari ingingo yerekana ko Amerika itadohoka ku ijambo igihe ariko arabonana na Perezida wa Israeli Reuven Rivlin Pence yavuze ko leta ya Amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na Amerika vya Buraya muvuga ko bikenewe ku masezerano yo mu 2015 yatumye ibi hano byafatiwe igihugu ca Irani bihagarikwa akwiye guhinduka ayo masezerano yaratumye igihugu ca Irani gihabwa uburenganzira bwo kubandanya programme ya nuclear ku rugero rwo hasi rutarimo ibigwanisho runyanganda Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'abatetsi barongoye igihugu ca Israeli bariyamirije amasezerano baba bavuga ku gihugu cha Irani cahawe byinshi mu gihe coco atakintu kibona catanze ibihugu birimo leta z'umwe za Amerika Bwongereza Ufaransa Urusiya n'Udagi nivyo vyashitse kuri aya masezerano n'igihugu cha Irani abatetsi bo mu bihugu vya Buraya barashigikiye aya masezerano Ishirahamwe rya Buraya rirashigikiye kandi umugambi wo kubandanya ibiganiro bizotuma haba ibihugu bibiri Israel na Palestine hamwe n'umurwa mukuru ivyo bihugu bizoba bisangiye ariwo Yerusalemu muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika umutegetsi mukuru hajejwe gutungana muri leta ya Amerika Jeff Sessions yarahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro by'umushingwa manza mukuru adasanzwe Robert Mueller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihe cy'u Burusiya matora yo muri leta z'umwe za Amerika mu mwaka 2016 nk'uko amakuru atangazwa n'umuvugizi ubwo bushikiranganje abivuga ikinyamakuru The New York Times kiko kiratangaza amakuru avuga ko Sessions yabajijwe mu gihe cy'amasaha atari ke kuvyerekeye uruhara rwa Burusiya kandi kuvyerekeye niba Perezida Trump yaragerageje kuyovya utungane kuva ashikiriye amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere mu mwaka uheze umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe utungane Ian Pryor yaremeje inkuru mu kiganiro yahaye iradio ijwi rya Amerika yamara nta birengaho yashimye kuvuga bubaye ubwa mbere Mueller asambisha umutegetsi wo muri leta ya Trump kuva aho ashingiwe amabanga yo gutohoza uruhara rw'igihugu cy'u Burusiya mu kwezi kwa gatanu nyuma yaho Trump akuriye umukuru w'ibiro FBI James Comey ibiganiro vya radio yacu tubyashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no kwijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na 95.2 mwoshobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com itangazwa ry'umwaka w'amashuri igice ca mbere yaranzwe n'igitigiri gito ca bitavye ku mashuri abavyeyi n'abanyeshuri baganire ni radio Ijwi ry'Amerika bahuriye ku kibazo cy'uburyo buke nk'imwe mu mpamvu zatumye bateba kwitabira itangazwa ry'umwaka w'ishuri n'inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali Asunta Kabonyi.
Itangira ry'amashuri igihembwe cya mbere ryabaye mu Rwanda hose tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ariko uyitembereye hirya no hino cyane cyane ku biro by'ubuyobozi usanga hari umurongo w'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bifuza ubufasha ngo babashe gutangira amashuri ku gihe.
Njye nabashe gutsinda ikizamini cya Leta, nyitsinze bamiretire n'ahandi ayifitanga banyohereza kwiga muri bicumbi. Muri bicumbi rero nta mafaranga mfite yo kuba najyayo kuko nta n'ubushobozi mfite ngende ipfubye ndibanze. Nk'iki nangiye gukora ni ukuvuga ngo nshaka ubufasha ndebe ko hari abantu bamfasha byibuze mbashe kujya kwiga nk'abandi bana ko ba my road construction nize binangoye akukungora kwanje nje hano ku murenge barambira ati nta bushufasha batanga bo minervare ni nsimbuke ku karere ndebe ko aricyo bamfasha bunyinzi ikibazo gikomeye cyane mu kwiga kwanje.
Ibi bibazo abanyeshuri bagaragaza nk'imbogamizi mu gutangira kwabo babisangiye n'ababyeyi babo nabo bemeza ko ubukene bafite buza mu mpamvu zituma batohereza abana babo ku mashuri. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko no gukerereza abana bitazashoboka ahubwo bagiye guhagarika amashuri kuko babuze ubushobozi
kuko umugabo yasohotse mu rugo ngo ahunga abo bana batsinda. None abana bari barande bakaba ngo mama ngo muri ababyeyi babi ngo mwanze kudushyira mu ishuri ngo twiyigire ngo kandi twa dufite ubwenge.
Ni bangahe bagiye kuva mu ishuri?
Ubwo ngubwo hari ngo hari muri kaminuza hari n'uwamukurikiraga nawe yararangije wa kane wa secondaire.
Umva kuri hakwe ikigere ruko kungana amafaranga menshi umuturage adashobora kubona biragoye biraruhije.
Nta mugabo mfite ngo mupfakaze ntabufasha habwo
gutangira kw'amashuri.
Abari ibibazo nyine kuko tuba dukeneye umwana bakeneye inifoma bakeneye amakaye dukeneye kuva ku ishuri akabona ibyo kurya. Ubu ngubu noneho ubwo twagushije n'ikibura kibe piri iwacu baricaye.
Izi mpamvu zose zitangwa n'ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ziyongeraho izizanwa n'ibigo biba bikivuga ko bakiri mu mirimo yo gusana bigatuma ku munsi wa mbere witangira ry'amashuri yitabira bake. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri mato n'ayisumbuye rwa Mukwaya Olivier yihanangirije ibigo by'amashuri bidatangira amasomo ku munsi wa mbere.
Umunsi wo gutangira ni umunsi wo kwiga, gutangira kwiga ntabwo ari umunsi wo gukora ibindi byakagombye kuba byarakozwe mbere, cyane ko n'igihe kiba ari gitoya gereranije niba bikwiriye kwigishwa. Iyo rero abantu batangiye bakoresha nabi igihe usanga bivamo ingaruka zo kwiga nabi, usanga barasiganwa n'igihe gitoya gisigaye kubera ko batangiye bagikoresha nabi.
Bamwe mu babyeyi bagaragaza ko intandaro yo kuba hari abana bamwe bagiye gucikije amashuri batarangije ahareni yatewe n'uko bashyizwe mu byiciro by'ubudehe badakwiriye ntibagaragazwe nk'abatishoboye ngo nabo baterwe inkunga.
Imbangikirwe mu cyiciro cya gatatu cyarambangamiye ndabikubwiye ko cyambangamiye. Ubwo nagiye kwa mudugudu se mudugudu ku kindi mu cyiciro cya gatatu nkabandi abantu bakingishije ibihanga by'intare ku miryango bafite amaporotaye bubatse ibizu n'ibizu ko nubakiwe na Rodovision kubizi ko nta bushobozi n'inzu ndimo narayubakiwe n'umushinga. Nuko ikindi mu cyiciro cya gatatu ntagize n'ubasha bwo kuyubakira. Arambwira ati rero ibyo byakorewe iyo ntabwo tuzi uko mwagiye. Ko numva ngo gitifu murenge abari mu cyiciro cya gatatu ubwo se ningana nawe.
Nubwo hakomeje kumvikana abaturage batari bake basaba ko bahindurirwa ibyiciro by'ubudehe bagashyirwa mu bihwanye n'ubushobozi bwabo. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madame Rivera Mukabaramba yaraherutse gutangariza Radio Ijwi ry'Amerika ko bitazongera gushoboka ko hari uwahindurirwa icyiciro, ahubwo ko muri uyu mwaka wa 2018 hashobora kujyaho ibindi byiciro bishya.
Ibyiciro tumaze imyaka uyu ni wa gatatu tubikoresha. Amakosa yabaye twakosoye umwaka wa mbere, uwa kabiri ubusa waba ugikosora ibyiciro kandi bihinduka buri myaka itatu. Umwaka itatu uzabihindura. Cyakora icyo nakubwira cyo hari n'abaturage babigira mu ruhare. Umuturage aragenda akabaho nta cyiciro agira, yarwara akajya kwishyura mituweli. Yagiye kwishyura mituweli bagasanga nta cyiciro afite. Nta kumwe wakwishyura mituweli nta cyiciro afite.
Kugeza ubu mu Rwanda icyiciro cya mbere cy'ubudehe ari nacyo benshi bifuza kujyamo ngo babashe gufashwa kibarirwamo abaturage bagera kuri 1.5 million. Icyiciro cya kabiri kikabamo abagera kuri 3 million, nawe icyiciro cya gatatu kikabamo abasaga 3.6 million. Mu gihe icyiciro cya nyuma kivugwa ko harimo abifashije mu buryo bugaragara kibarirwamo abatarenze 10,000. igihembwe cya mbere cy'amashuri cyatangiye tariki ya 22 z'ukwa mbere kizasozwa itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu. Abanyeshuri baziga amezi abiri gusa, ari nayo mpamvu Minisiteri y'Uburezi isaba ababyeyi n'abarimu kwihutira gutangiza abana vuba kugira ngo badate umwanya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Murundi mugambwe badasigana bipona usaba kwikarata karanga muntu yoshirwa ku mafaranga make kugira ngo abanyagihugu bazokwiyandikishe ari benshi mu bijanye no gutora ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Mugambwe PDR hoho babona kwa batwa bakomiriwe n'ibwirizwa shingiro rishasha. Abo banyapolitike bashikirije ivyo vyumviro gihe umwunganizi ushikanje bw'intwaro mu gihugu hagati yariko asigurira abanyamigambwe ingingo zahinyanyuwe mw'ibwirizwa shingiro. Ni inkuru y'umumesha makuru w'ijwi rya Amerika y'Ibujumbura, Raymond Nzimana.
Naho umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yemeza abanyamigambwe bari bamwitavye ku ivyo babaza bitagiye gufatirwako kuko ivyahinduwe vyahindutse. Bamwe muri abo bashikirije amakenga ku bijanye n'ivyahinyanyuwe muri iryo bwirizwa shingiro ningene bizoshirwa mu ngiro. Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe ya PDR yavuze ko iryo bwirizwa shingiro ryakomiye ubwoko bw'abatwa.
Hari hanasinywe bavuga yuko ubwoko bwose buri representante isosani hutu karantutse mugaba kemera ko guverinoma yacu yemera ubwoko bwose ntibashiraho pursa ntagi yabatwa bari yo impursa yabo cyangwa zero virgule true abayibahere mugaba ibyanditse.
Terence Nayiraja umwunganirizi w'umushikiranganje we avuga ko ivyo vy'ubwoko vyanditswe uko kugira kubahirizwe amasezerano y'Arusha.
Ingwe ya 39 ivuga bimwe vy'abagize leta aho bavuga o plus 60% o plus 40% tuti ibi urumva babikoporoye muri Arusha ya ngingo y'abagize 99 icumuro utukura kugira rihinyanyugwe niyo yatumye byandikwa uko byahindutse. Urumva rero ni hahari bashobora gukoma induru muheraba ngo yabashinyaro yarusha ngo bariko barayahunyanga.
Umugambwe Frode Bunyakuri bafise amakenga y'ingene inzego zimwe zizobandanya zikora hamwe ibwirizwa shingiro rishasha ryo kwemezwa. Kefa nibiza rongoye uyo mugambwe yibaza nimba izo nzego zizoba zigengwa n'amabwirizwa shingiro abiri.
Ngomba umuco ku ngingo y'188 ivuga yuko iri bwirizwa shingiro rigiyeho les institutions ikavuga mu Gifaransa zatowe muri 2015 zigumaho. Agomba muduha umuco izo zigumaho izo arizo kurumva nk'ubu hariho le deux vice president hanyuma ibwirizwa shingiro rigiyeho yabikuraho akaja wa vice president premier ministre eske hazogumaho de vice president badafise ingene bakora mu ibwirizwa shingiro.
Aho umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo mu gihugu hagati aratomora ibizoca bishirwa mu ngiro vyihuta nayo kuri izo nzego ngo biratomoye.
Nakubwiye ko ata muntu aba icengera cy'umukuru w'igihugu icyaba cyangwa icya kabiri atatomoye bajya abantu rero bagize zijya nzego naho bari hajya atarabashinga bateka babanje gutoma aha nahigira tomoye.
Ayandi makenga yashikirijwe n'umukuru w'umugambwe Iprona Abel Gashatsi yemeza ko ikarata karanga muntu isiga yizimbye kandi zokenerwa n'abarundi benshi kugira abiyandikishe.
Ubu umunyagihugu agiye gusaba karanga muntu cyane cyane ndakirishikiza no asirukira ubushyamirango bw'intwaro hagati mu gihugu kuko babasaba amafaranga menshi retse amafaranga 500 basanzwe batanga kuri karanga muntu. Hariho ibindi bijanye n'intererano ugasanga ugiburegeranya ivyo usaba ugira nke karanga muntu bigwa mu 5,566 retse na 10. Muri ico gihe rero turabare ko kubijanye n'iyandikwa rigiye kuba ko batoraba kumwe bari babigize mu matora y'2015 muri periode karanga muntu igugwe amafaranga 500.
Kuri ico kibazo n'amakenga y'umugambwe y'Iprona Terence Nayiraja yemeza ko ikarata ndangamuntu zigiye gutangwa kugira uwikeneye wese ayironke. Igikorwa cyo gusigurira abarundi byahinyanywe mu ibwirizwa shingiro byatangujwe n'umukuru w'igihugu cyo Burundi kwa 12 kwezi kwa 12/2017. Ubu ico gikorwa kikaba kibandanya mu ntara zitandukanye eka no mu bisata bitandukanye by'igihugu. Umugwi ujeje gutunganya amatora seni ugategura ko igikorwa cyo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishaje kizoba mu kwezi kwa gatanu muri uno mwaka wa 2018. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Kuri uyu wa kabiri, umuririmbyi kirangiranwa mu rwego rwa jazz muri Afrika y'Epfo, Hugh Masekela, yitavye muremyi, yahitanywe n'indwara ya kanseri ya prostate. Tugiye gushikizwa inkuru n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirusa, yadusomeye inkuru yanditswe kuri uyu muririmbyi kirangiranwa.
Umuhanzi w'icyamamare Masekela yamamaye mu gucuranga icyuma cy'umuziki cyitwa karumbeti yatabarutse. Masekela ufatwa nk'umubyeyi w'umuziki wa jazz muri Afrika y'Epfo, yarwanyije politiki y'abagashaka buhake apartheid muri Afrika y'Epfo, naho yaguye mu mujyi wa Johannesburg yarafite imyaka 78. Itangazo ryasohowe n'umuryango wa Masekela rigira riti: umukundwa wacu Bra Harg yatabarutse nyuma y'uburwayi bwa kanseri ya prostate yaramaranye iminsi. Uyu muhanzi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize yari yatangaje ko yari mavurwa y'indwara. Ni indwara yamenye bwa mbere ko ayirwaye mu mwaka w'2008. Masekela wari umaze imyaka irenga 50 mu muziki, yatangiye kuririmba hagana mu 1950, atangirira mu itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz mu mujyi wa Johannesburg. Iri tsinda ryitwaga Jazz Epistle yari umwe mu barigize. Nyuma y'igihe gito hagana mu 1960, Masekela yaje kuva muri Afrika y'Epfo ajya mu buhungiro, ahamara imyaka 30. Ageze muri Amerika, Masekela yaje gukundana na Harry Belafonte, nawe wari umuririmbyi w'Umunyamerika, akomeza gukoresha ubuhanzi bwe mu kwamagana akarengane n'ihohoterwa byakorerwaga abirabura mu gihugu cye rikozwe n'abazungu bari banyamuke. Zimwe mu ndirimbo ze zamenyekanye mu gihe cy'imyigaragambyo harimo Soweto Blues na Bring Him Back Home. Iyi ya nyuma yayiririmbye asaba ko nyakwigendera Nelson Madiba Mandela, nawe warwanyije politiki y'abagashaka buhake apartheid, afungurwa. Masekela yakomeje kwamamara ndetse mu 1968 yasohoye indirimbo yaje gukundwa mu ruhando mpuzamahanga yitwa Grazing in the Grass. Ahagana mu 1980 yakoranye indirimbo n'umuhanzi Paul Smith, umunyamerika waririmbaga mu njyana ya pop. Masekela yavutse ku itariki enye z'ukwezi kwa kane 1939 Witbank, umujyi wari wiganjemo ubucukuzi bwa nyiramugengeri hafi ya Johannesburg. Sumubyara Thomas Selema Masekela yari umukozi mu by'ubuvuzi cyarimwe n'umunyabugeni bwo gushushanya ku mabuye, mu gihe nyina umubyara Pauline Boaz Masekela yaramenyerewe mu by'imibandire n'imibereho. Hamwe muho yanyuze yiga nk'i St Peter's, Masekela yatewe ishyaka na Musenyeri Huddleston mu gukurikirana iby'umuziki. Yagize n'uruhare mu kwamagana politiki y'abagashaka buhake. Masekela kandi yafatiye isomo kuri Nyirarume Sauda, wacurangaga karumbeta ahita zobera ku bumenyi bw'ibanze. Musenyeri Huddleston yashinze itsinda ryaririmbaga injyana ya jazz rizwi nka Huddleston Jazz Band, rigizwe n'urubyiruko kugira ngo aheshe amahirwe bwana Masekela. Nyuma mu ruzinduko yagiriye muri Amerika yahuye na Louis Armstrong, wari ufite akarumbeto yoherejwe muri iryo tsinda. Icyo gikoresho cyafashije Masekela. Mu 1960 gana Masekela yagiye kwiga by'igihe gito i London mu ishuri ry'umuziki, mbere y'uko ahura na Belafonte Makeba, wamufashije mu kubona buruse yo kwiga mu ishuri ry'umuziki Manhattan School of Music. yize gucuranga karumbeto mu gihe cy'imyaka 4. Muri uwo mwaka w'1963, Masekela yashakanye na Miriam Makeba, umuhanzi nawe wakanyujijeho muri Afurika y'Epfo no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Bwana Masekela yagarutse muri Afurika y'Epfo mu 1990 mu mwaka Nelson Mandela yafunguwemo. Yakomeje inganza yari nako azenguruka isi ari hafi kugeza mu myaka za 70. Mu 2010 Bwana Masekela yahawe umudari ukomeye muri Afurika y'Epfo ukozwe muri zahabu, ku nsanganyamatsiko yari ifite intumbero yo gusubirana umurage wa Afurika y'Epfo no guteza imbere ubugeni bw'Isoweto. Amakuru y'urupfu rwa Masekela akimara kumenyekana kuri uyu wa kabiri, Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yasohoye itangazo rishimagiza uyu muhanzi. Bwana Zuma yagize ati yakomeje urumuri rwo guharanira ubwisanzure binyujije mu muziki we, ubu ni wo musanzu we mu rugamba rwo guharanira ubwigenge kandi ntuzigera wibagiranye na rimwe. Si Perezida Zuma wagize icyo avuga gusa kuri Masekela, kuko na Minisitiri w'Ubugeni n'Umuco muri Afurika y'Epfo Nathi Mutehwa yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko yari umwe mu nkingi za mwamba z'injyana ya jazz nyafurika ndetse yazamuye igihugu cy'abinyujije mu bihangano bye.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri saha reka tubibutse incamake ya makuru twabashikirije. Twabwiye ko kuva ashikiriye amabanga yo kurongora igihugu mu mezi ane yaheze, Perezida mushasha w'igihugu ca Angola amaze gufata ingingo zikomeye avuga ko zijanye n'ibintu yemereye abanyagihugu mu gihe cyo kwiyamamaza birimwo gutuza ruswa impunzi igihugu. Mu kwezi kwa 12 Perezida João Lourenço Irakoze Isabel dos Santos, umukobwa mukuru wa José Eduardo dos Santos yahoze atwara igicangora mu kibanza gikomeye cy'umukuru w'ishyirahamwe ry'igihugu rijejwe ibitoro. Twabwiye kandi ko umutegetsi mukuru wajejwe utungane muri leta ya Amerika Jeff Sessions yahaswe ibibazo mu ndwi iheze n'ibiro by'umushingwamanza mukuru adasanzwe Robert Mueller bijanye n'itohozwa ry'uruhara rw'igihugu cy'u Rusiya mu matora muri leta nkuru za Amerika mu mwaka 2016, nk'uko amakuru atangazwa umuvugizi ubwo bushikiranganji abivuga. Ine nkuru twabwivuga ko Vice Perezida wa Leta Zunze Amerika Mike Pence uyu munsi ku wa kabiri yasubiye gutangaza ko Leta Amerika ivuga ko amasezerano mpuzamakungu yerekeye ibirwanisho ruhinyanda by'igihugu cya Irani akwiye gusubirwamo. Yongeye avuga ko ingingo ya Leta ya Amerika yo kwimurira ibiro bya ambasade ya Amerika mu gisagara cya Yerusalemu mu gihugu cya Isirayeli ari ingingo yerekana ko Amerika itadohoka ku ijambo. Igihe ariko arabonana na Perezida wa Isirayeli Rivlin, Pence yavuze ko Leta ya Amerika iriko iha ubutumwa ibihugu bicuditse na Amerika bya Buraya, uvuga ko bikenewe ko amasezerano yo mu 2015 yatumye ibihano byafatiwe igihugu cya Irani bihagarikwa akwiye guhinduka. Twongeye turabwira kandi ko Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yateye igikumu ku nteguro itegeko risubira kugurura leta, ingingo irangije iminsi itatu leta yari imaze yugaye bivuye hanini ku mpari zihagaze ku kibazo cy'abimukira. Ejo ku munsi wa mbere kumugoroba niho abashingamateka batora iyo nteguro y'itegeko yari yatowe n'urwego rw'abakinguza amateka. Imbere yaho iyo ngingo yumvikaniwe ko yo kubandanya guha Leta ya Amerika umutahe izorangira ku igerekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kabiri, yahaye rero Kongre ya Amerika akanya ko gusubira kwihweza hamwe no kumvikana ku mutahe Leta ya Amerika izokoresha. Aho iyo ngingo ifatiwe, Perezida Trump yaciye yandika kuri Twitter avuga ko inyuma yaho abarepublika batahukanye intsinzi muri izo mpari, ubu hageze ko impande zose zitsinda ku bibazo byose bisigaye. Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye kuri saha bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi ya kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara ya Limasse yadufasha kwegeranya ibiganiro. Amakuru mwashikirijwe na Frederic Unikije. Turabashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, turabifurije amahoro y'Imana. Mugire umugoroba mwiza mwese, mubandanye kandi mwumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika.